Kuva ejo itariki 28 z'ukwezi kwa kane 2018 harako harakwiragizwa ku ma rezo sosio kungurura bumenyi imvugo ziteye ubwoba mu gihugu cyacu, aho twumvise umuntu yitwa Nzopfa Barushe Melchiad ahamagarira abanyagihugu gukora ibara mu gihe abantu batoye oya mu matora y'ibwirizwa shingiro. Buno nyene twaciye turondera abanyepolitike n'abantu bakurikirana hafi iby'igihugu cyacu kugira tubabaze tugire twumve icyo babivuze ko. Umutumire rero twarose ni Jacques Bigirimana, umukuru w'umugambwe FNL, abashe kutubwira icyo avyumvira ko. Ijambo rigwanyu mushinga ntahe Jacques Bigirimana.
Yego, murakoze. Nukuri twaguye mu gahundwe twumvise uyo muntu yadutse avuga amajambo nkamwe nayo. Icyo tudi cyoco nuko amajambo nkamwe nayo onye ashikirije nta na hamataniye n'amajambo y'iterabwoba. Aha rero twebwe mu mugambwe FNL no mu runani rw'imigambwe idaserukiye mu n'amashinga amateka twagira dutera ivyatsi bimwe bivuye ku mutima uwo muntu Melchiad Nzopfa Barushe, tumutere ivyatsi twiyamirize ayo majambo avuze, kandi usabe abarundi abanyepolitike bose kwiyamiriza amajambo kamwe nayo. Turahumurije abanyepolitike bose biteguriye kujya mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana impinyanyo y'ibwirizwa shingiro, bumve neza yuko ari amatora ya demokarasi, bumve ko gutora ego ari uburenganzira, ko gutora oya ari uburenganzira. Mu mugambo FNL no muri opposition politique extra parlementaire, ubu nyene dusavye nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane, kandi turitwaye n'ukuri turituye ubutungane, turitwariye Nzopfa Barushe Melchiad. Niba murengutse arenguke asigure amajambo ahejeje kuvuga, hanyuma intahe imwokere, kuko ayo majambo avuze arashobora guhungabanya umutekano w'ano matora, arashobora no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Turasavye abajejwe igipolisi nigendereza Melchiad ntabandaje yidegemvya, kuko ayo majambo avuze nimba ayakura ku mutima ni ukuvuga yuko ashobora kuyabiba mu bandi bantu, ejo ibintu bikatubyarira akarambaraye. Turasavye ahagarikwe. Umugambo FNL wasavye ko Melchiad yohagarikwa agahanwa hisunzwe amategeko. Turahumurije abanama rimwe, kandi turemeza neza yuko Melchiad atana rimwe yigeze aba intumwa ya CNDD-FDD. Icyo nicyo kidutumye twitura ubutungane, twitwarira Melchiad ubwiwe ku gatwe kiwe, tutitwarira umugambo CNDD-FDD. Iyo tuba tuzi ko ariho inzego ashinzwe, iyo tuba tuzi ko ari amabanga yashinzwe, twari kwitwarira ayo mabanga ashinzwe. Mwakubwira ko tuzi yuko ari umunywanyi asanzwe, tumwitwariye ku gatwe kiwe, kandi dusavye umugambo CNDD-FDD avamo nawe nyene ufate ingingo yo kumuyamiriza, kandi ubitangaze ku mugaragaro, wongere umuhane wisunze amategeko awugenga. Nkabasavye abantu bose bumvise ibyo bintu, ntimuhagarike imitima, mutekane. Ibyo ni vyavuzwe n'umuntu agangabutse, biri ku gatwe kiwe, turindira icyo ubutungane bukora. Mu kwindira icyo ubutungane bukora, turasavye abarundi mandanye mitegurira amatora y'ibwirizwa shingiro, kandi turasabye n'abari ko barakwiragiza ibyo bintu ku marezo sosiyo ko mubihagarika, tukarindira icyo ubutungane bukora. Murakoze.